ako gashimwe aho nazakira yari nkurundiza cyane kubona yuko bantoye nk'umu engineer yaranze umwaka w'2023 baraje contribution technique uruhara ntangere nagize mu ishyirahamwe rikora indege ku ndege zitandukanye hama n'ingene ama innovation nashyize muri izo ndege dukora
ubuhinga bushasha
hama n'urugero runiniya rwa contribution technique nashyize muri izo ndege. Izo ndege niyo modeli imwe yitwa AMA 787, indi modeli yitwa AMA 787 igice cyenda. N'iyindi ndege izotwara umukuru w'igihugu wa Amerika na COSECO, n'izindi ndege shasha kwa COSECO mugabo zitaragera gusohoka.
Ako gashimwe kitiriwe Walt W. Braithwaite Legacy Award, uwo ni umuntu ki, niki havuze kuri wewe ku bariko baratwumviriza?
Uwo Walt Braithwaite yamuka mu gihugu cya Jamaica, nawe akaba yagiye kuba mu gihugu cy'Ubwongereza, hano mu nyuma ariga amashuri aza gukora muri kigo cya Boeing abo mu engineer, aho yakoraga bari mu engineer yarazanye ubushakashatsi bushasha ingene bakwiye gukora indege bakoresheje ibintu bijyanye na computer, kare ibintu byose bari gucapa ku rupapuro,
ibyuma twita ibyuma nyabwonko.
Hano mu nyuma ashitse muri Boeing barahindura bashaka gukoresha ibyo twumva nyabwonko ingene bacapa n'ingene bakora indege. Hama mu nyuma araduga araba aho bita aba executive assistant officer mu Kirundi, aratwara sosiyete muri iyi sosiyete Boeing. Yabaye umwirabure wa mbere yashoboye gushikira ku rwego rwo hejuru mu batwara uru ruganda rwa Boeing. Mu nyuma aca bamugira kuba vice president wa Boeing muri Afurika. Urumva rero baraje uko ndiko ndaduga baraba ama contribution ndiko ndagira intererano ndiko nkurikiza iragigiwe ingene ndiko ndakora.
Woba uri umwirabure wa mbere akomoka muri Afurika aronsa kwa gashimwe?
Yego, ndo wa mbere.
Naho uravye abirabure muri Amerika uzu bwa kangahe?
Abirabure muri Amerika naho nyene bayi wa mbere akaronse kandi hari imyaka mike bagatangura. Yego,
ni muri ico gisata cawe rero?
Eh, ni muri ico gisata canje. Yego,
mugikura mwarigeze mwibaza muvi Burundi mashure mu kibato muragashika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko mwoshitse aho rugero mugeze ko muri kigihe n'inyuma yuko munsa ko gashima
Genevoke Montara ya Makamba muri komine ya Vugizo aho niga mu gitabazi. Ibintu byo nigeze nibaza nagenda kwiga akora ibyo banyigishije abavyeyi baragize intererano niniya muko niga mugafi nigeze nibaza ko nzoza gukora mu ishirahamwe rya Boeing gusa n'ibitangaza mugana gumye nkora niga ko niga ndaza ndashika ngaha.
Ufise imyaka ingahe Jorge?
Ufise imyaka 41.
Uracari umuntu akiri muto muri iyo myaka n'urugero mugeze ko ako gashimwe gakomeye cyane mwaronse ku itariki 11 z'uku kwezi kumuhinga ntangere yatanze intererano ntangere mu isosiyete ikora indege ya Boeing. Kubwanyu gaho ubutumwa ubuhe dufate nk'ugwaruka mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi no ku mugabane wa Afrika muri make?
Aho bampaka gashimwe hari ibindi bintu bibiri bavuga yuko ndi umuntu acira inzira abandi bantu ahantu hantu hatazi inzira ndabacira inzira kugira bakurikira. Nkongera nkaba ntanga akarorero abandi bantu bifuza kuba aba engineer cyangwa bifuza kuba ntwari. Nibaza rero ko aka karorero barira yuko abantu bakiri bato ni ukwiga hanyuma nta kintu na kimwe badashobora kuba, hanyuma bagakora rwose, hanyuma bakarondera abantu babamentoringa, bakarondera abantu bavugana mbwa yuko ushobora kubica icyo cyose wifuza, nta kintu kiguhagarika.
Ndabashimiye cyane, murakoze cyane.
Murakoze.